ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Kuri internet mudusange kuri website radio yacu voa.com. Ikaze mu byo muraka kanya kuri micro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi: ingabo za ONU muri Kongo ziyemeje gufatanya n'ingabo z'igihugu kurwanya umutwe wa M23 no kurinda umujyi imijyi ya Kivu ya ruguru.
The objective of these operations is to protect Goma and Sakina.
Uwo ni General Miranda Filo avuga ko biteguye kurinda imijyi ya Goma na Sake mu rasirazuba bwa Kongo. Ubuyobozi bwa Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burashaka kuvugurura umugambi w'ubuhahirane hagati ya Amerika na Afurika mbere yo kuwongerera igihe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yageze muri Israel gusaba iki gihugu kuba gihagaritse ibitero mu ntara ya Gaza. Naho Ukraine irashimira Amerika ibihano yafatiye abantu n'amashyirahamwe bagera ku 220 akorana n'Uburusiya. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tohere kwavugwa hirya no hino ku isi. Ubuyobozi bwa Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burashaka gukorana na Kongre kuvugurura amasezerano y'ubuhahirane hagati ya Amerika na Afurika, aho kuyongera igihe gusa nta mpinduka. Eugene Mukankusi.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yabivuze uyu munsi kuwa gatanu. Uyu mugambi w'ubufatanye mu bucuruzi AGOA, bivuze The African Growth and Opportunity Act, wemejwe mu mwaka w'2000 ugamije gufasha ibihugu bya Afurika kuzamura ubukungu bwabyo, utanga amahirwe yo kugeza ibicuruzwa ku masoko ya Amerika bidatanze amahoro. Uteganyijwe kugeza mu kwezi kwa 9 muri 2025 kandi umaze kongererwa igihe inshuro ebyiri. Ibihugu bya Afurika birashaka kubona indi myaka byibura 10 nta gihindutse kugira ngo ihumurize abanyemari n'abashoramari. Mu butumwa yatanze mu buryo bwa video, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yabwiye abari mu nama y'ubuhahirane hagati ya Amerika na Afurika y'Epfo muri Afurika y'Epfo ati: Perezida Biden ashyigikiye byuzuye ko umugambi AGOA wongera kwemezwa, ariko ntabwo dushaka gusa kuwongerera igihe, turashaka gukorana na Kongere ya Amerika kugira ngo urusheho kuba mwiza. Nubwo uwo mugambi washyigikiwe n'abashinga amateka ba Amerika ku mpande zombi basanga ufite akamaro gakomeye bitewe n'ijambo Ubushinwa buvuga rikijyana muri Afurika, hari ukutumvikana ku bijyanye no kuvugurura. Abasenateri barenga 10 barakora ibishoboka ngo uwo mugambi wongererwe igihe vuba na bwangu.
Mbere y'uko abasirikare b'umuryango w'abibumbye bashinzwe kurinda amahoro ikidal mu majyaruguru ya Mali bava mu bigo byabo kitaraganya ku wa kabiri, bashwanyaguje ibikoresho byabo banga ko bishyingirwa n'inyeshyamba zari zikambitse hafi aho. Eugene Mukankusi aracyakomeza.
Nyuma gato y'uko amakamyo ya ONU ahagurutse, abarwanyi b'abatuarega batangaje ko bafashe iki kigo cya gisirikare. Amafoto yerekanwe ku mbuga nkoranyambaga kwa gatatu yasaga nagaragaza abaturage bapakira amakamyo ibintu byari bimaze gusahurwa, harimo amapine y'imodoka, insinga n'intebe. Abasirikare bayoboye Mali mu kwezi kwa gatandatu bategetse intumwa za ONU zari zimaze imyaka 10 mu gihugu zizwi ku izina rya MINUSMA kuhava. Ni igihe umubano w'iki gihugu n'ibihugu byahoze ari inshuti wagiye magatotsi. MINUSMA yihutishije ibikorwa byo kuva majyaruguru ya Mali yayogojwe n'imirwano hagati y'abarwanya ubutegetsi n'ingabo za guverinoma zishaka kubasimbura mu turere bazabavuyemo. Ubushyamirane bwabereye ku bigo byibura 2 by'ingabo za ONU bwakomerekeyemo abasirikare ba ONU barenga 10. Umuvugizi w'intumwa za ONU Fatoumata Senkonu Kaba yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko ibikoresho bifite agaciro k'amamiliyari y'amadolari byahatikiriye. Hari amakuru avuga ko MINUSMA mbere yari yateganyije kuva ikidari hagati mu kwezi kwa 11. Ibikoresho byashwanyaguzwe aho ikidari no ku bindi bigo 2 byo mu majyaruguru ya Mali byashoboraga kubanza kwakurwa n'amakamyo ya ONU, ariko agatsiko k'abasirikare bayoboye Mali kabafungiye inzira nk'uko ONU ibivuga. Intumwa z'uyu muryango zari zifite kugeza ku itariki ya 31 kwezi kwa 12 zigahambira. Kugeza ubu mu bakozi bawo 14,000 600 bamaze kugenda nk'uko umuvugizi w'uyu muryango yabitangaje.
Mm-hmm. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yageze Israel kuri uyu wa gatanu mu gihe ingabo z'iki gihugu zagose umujyi wa Gaza ejo ni mu kankusi. Turacyari kumwe
uyu mudiplomate wo mu rwego rwo hejuru wa Amerika. Byitezwe ko azakora ku buryo guverinoma ya Israel iba ihagaritse ibitero byayo mu ntara ya Gaza, bityo imfashanyo y'ubutabazi ikabasha kwinjira kuri ubwo butaka. Blinken uyu munsi yagiranye inama na minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu n'abaminisitiri muri guverinoma ye. Uruzinduko ruje mu gihe cy'ibikorwa bya diplomasi ngo intambara hagati ya Israel na Hamas itangiye agahenge. ONU n'imiryango itandukanye itanga imfashanyo bavuga ko guhagarika imirwano bikenewe kugira ngo ibibazo byugarije kiremwa muntu mu ntara ya Gaza birushaho gukara bibashe kwitabwaho. Kuri uyu wa gatanu Israel yohereje iwabo abakozi b'Abanyepalestine ibihumbi bari bagotewe n'imirwano muri Israel nyuma y'uko Hamas igabye igitero muri iki gihugu mu kwezi hafi kumwe gushize. Bombe za Israel zatumye abantu barenga icyakabiri cya miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu bo mu ntara ya Gaza bava mu ngo zabo. Ibiribwa, amazi na lisansi biragenda bikendera mu gihe ibitaro byaregewe n'ubwinshi bw'abarwayi kandi biri hafi kugwa. Ibyo bivugwa na minisitiri w'ubuzima muri Gaza. Uyu muyobozi yongeraho ko Abanyepalestine barenga ibihumbi icyenda baguye muri iyi ntambara, bakaba biganjemo abagore n'abana. Abantu barenga ibihumbi mirongo itatu na bibiri barakomeretse, abo bose barimo abasivili n'abarwanyi. Ku ruhande rwa Israel, abantu bagera mu bihumbi bitanu na magana ane barakomeretse kuva ingabo zitangiye kurwanira ku butaka. Hakiyongeraho abarenga igihumbi na magana ane bishwe, harimo abasirikare cumi n'icyenda ba Israel bishwe ubwo Hamas yateraga amajyepfo ya Israel ku itariki ya karindwi ukwezi kwa cumi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata Hamas nk'umutwe w'iterabwoba.
Ijwi rya Amerika ribajyane muri Ukraine, naho icyo gihugu gishimira Amerika ibihano yafatiye abantu n'amashyirahamwe agera kuri 220 akorana n'Uburusiya. Diane nini nazwe.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yishimiye ibihano bishasha Amerika yafatiye impande zitandukanye zifasha Uburusiya, avuga ko ari ibihano bikarishe. Ibihano bishasha vya Amerika vyega abantu n'amashyirahamwe yo mu Bushinwa, Turukiya na Emirati Zunze z'Abarabu. Impande zose zegwa n'ivyo bihano bishasha vya Amerika zagirizwa gufasha Uburusiya mu ntambara burimwo na Ukraine. Hagataho Ukraine ivuga ko ibitero vya bombe Uburusiya bwaraye bugaziye mu ntara ya Kherson vyahitanye abasivile babiri barimo umutamakazi w'imyaka 81 n'uwundi w'imyaka 60. Bomi vyabasanze ku muhana wabo aho bari bari. Abantu bane nibo bamaze kumenyekana ko bakomerekejwe n'izo bombe zasenyuye inyubakwa zitatangajwe igitigiri. Intara ya Kherson Uburusiya bwaraye bugaziyemo igitero ifatwa nk'ikirindiro nkoramutima intambara y'Uburusiya na Ukraine kwera yegereye intara ya Crimea Uburusiya bwigaruriye mu 2014. Mu kwezi kwa 11 kuno mwaka niho Ukraine yisubije iyo ntara ya Kherson Uburusiya bwari bwarigaruriye. Ku rundi ruhande Uburusiya bwavuze ko Ukraine iri kikina n'umuriro. Ni nyuma y'igitero c'indege zitagira umudereva Ukraine yagaziye mu micungararo y'uruganda rw'ubumara bwa nuclear rurahitwa Zaporizhia. Uburusiya bugenzura ugo ruganda kuva mu 2022. Umushikiranganje ajeje kivuna basi mu Burusiya yatangaje ko ingabo z'igihugu ciwe zakoreye indege zitagira umudereva umunani za Ukraine. Izo ndege zari muzagaze ivyo bitero.
Komeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na X, munadusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ibyo muri Afrika. Ishyirahamwe ryita ku mibereho y'abana mu Burundi rihangayikishijwe n'ubwiyongere bw'abana baba mu mihanda mu mujyi wa Ngozi uri mu majyaruguru y'igihugu. FINADEB ivuga ko muri uwo mujyi ubu habarurwa abana bagera kuri 500 basaba leta guhagurukira icyo kibazo. Desire Hatungimana.
Igisagara ca Ngozi mu rwanda rw'u Burundi ni kimwe mu bisagara biteye imbere mu gihugu. Cabayeho kuva mu mwaka w'1920 gishinzwe n'ababirigi. Mu mwaka w'2020 niho hahimbazwa imyaka 100 ico gisagara cari kimaze kivutse. Stanley wa komine Ngozi Joseph Martin Bucumi amenyesha ko aba muri ico gisagara ubu baba 40 komine yose ya Ngozi ico gisagara ikukira ikaba irimo abantu barenga gato 120. Uno munsi muri ico gisagara haribonekeza abana bo mu barabara ku bwinshi. Umuhuza bikogwa wa FENADEB urunani rw'amashyira mashirahamwe yitaho ineza y'abana mu ntara ya Ngozi Jean Bosco ndagirakije amenyesha ko abo bana ubarenga 500 bagerereje rero n'umurango ku murango abo bana bibonekeza ahahurira abantu benshi nko ku masoko amasengero ari unywero basega ahandi bagaragara cyane ni muri quartier ya Kigarama quartier Shikiro na quartier Swahili asanzwe haba abantu benshi kandi la mikoro make iyo bugorovye hari bamwe baba bajyamye ku mabaraza y'amaduka abandi bari mu mifurege aho kenshi bafatira ibiyobyabwenge muri ayo masaha y'ijoro bakoramo batandukanye harimo kwiba no gufata bigeme ku nguvu nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu baba muri icyo gisagara ijwi rya Amerika ryaraganiriye n'abo bana aho bari ku isoko nkuru ya Ngozi benshi bamenyesha ko bavuye aho kubera ubukene ariko hari n'abiyemangira ko bageze aho bari uno munsi kubera ubugaba kandi ko babayeho mu buzima bubi cyane igitangaje nuko abipfuza gusubira iwabo ari imparurwa
Tapuye muhira kubera inzara nyine tukagaca tuta kuronde nino mwiso kuwe muhira nyine nesa kuno bode sura mwiso reto tatura buri tsoto tura ronde rini yoroko tuta tura saba wa boss
Napuye kubera tabati ya ifis kubera bapfu
tuma navuye muhira ni kubera ama yene ngende kwa kya tsiron cha chango kubantu hare ngo bakumfunga nkiri umwana
ubugabo bwanje bazanaye n'umuntu ashaka kumbwira ngo inze guhiga kadino cyacu akabura camitsemo muzandara mu ibarabara
abanyagihugu babaho mu gisagara cya Ngozi bamenyesha ko abana bo mu ibarabara bateze umutekano muke bamenyesha ko bimaze kurenga ihaniro
nabana badutera ubwoba turiko turataha twebwe nk'abakenyezi bashaka gufatwara telefone abana bacu bariko baratabavuye muri kuru ku mugoroba barabatera ubwoba bagashaka kubafata natwe turagira ubwoba gusha naho twibaza ko dufata ku ngufu
amakosa bakora n'amakosa menshi cyane kiretse nuko atari icyo bibanga bariba baragwana barafata abantu ku ngufu reka bakagira n'imico itabereye abana mu Burundi
abanyagihugu bo mu gisagara cya Ngozi basabajejwe intwaro n'umutekano gutorera imuti icyo kibazo amenyesha ko bitumvikana igituma abo bana bo mu ibarabara bigira kagara mu Uganda mu gihugu kirimo amategeko
abo bana bari bakwiye ko bubashira ahantu hamwe bakabigisha imigambi bakabigisha imyuga bakabaha ico bakora wabona nta kintu nakimwe nta nubigisha indero kene nuko bubashiramwe bakaza kabigisha indero bakagisha imico y'abarundi
dusaba ko bubasubiza mu ngo zabo canke bakagira ikigo kirera abana bo mu ibarabara ntibasubireho ntaco batinya
aho mendagabwa arongoye ibiro bijejwe iterambere y'ingo n'imibano mu ntara ya Ngozi bikuki ubushikiranganje bwo gufatana mu nda amenyesha ko ibituma abana bahurumbira ibarabara bimaze kumenyekana ngo n'ubukene mu miryango abandi n'abana bafatwa nabi na cyane cyane na bamukase n'abandi bigaba bananiranye mu miryango yamenyeshejwe igihe Amerika ko iyi ngwara ibonetse kuyivura biheza bikoroha ati mu minsi mike icyo kibazo kizokemuka
ubushikiranganje baramaze kubibona neza yuko ikibazo iyo kiri hariya nyene iyo mwana bayacapfa nico gituma bariko baragerageza no kurondera ahantu babakuye mu ibarabara bomara iminsi mikeyi mu kugira haba amatohoza namba ari ubukene barabi ingene uwo muryango naho utokira mu bwo bukene bwo gabanuka namba uwo mwana yahunze kubera afashwe nabi haba impanuro uwo muryango kugira umwana afatwe neza binashobotse ugasanga uwo muryango ntiyokunda kwabubamwe bakamuronera undi muryango uwo mutunga ubwo uwo muryango nawo ugafashwa
muri FNADEB bamenyesha ko atakizere ko icyo kibazo kigiye gukemuka vuba ngo kuko babikora nabi kandi mashyirahamwe yitaye neza y'abana adasiba kubagira inama Jean Bosco ndayiragije umuhuza w'ibikorwa wa FNADEB mu ntara ya Ngozi yavyiganijwe irya Amerika
bakura mu ibarabara babakubita hamwe hamwe abana buraswa ari bigaba benshi mu kuburiza imiduga bakabakubita harimo agaca batwara mwibohero mu kurindira yuko ko muri imiryango batura cyangwa amakomine basubiza iwabo ku busanzwe ico twoshira imbere cyangwa twosaba ni uko igihe kuba cokorwa neza mu mutekano kuko umwana atsiba kuba ahantu habiri ni muhira cyangwa ku ishuri bidashoboka rero ko aba aho hantu habiri leta isaba kugira integuro nziza nkuko tubiyaga mu manama kandi leta nayo nyine bitegekanya hagati b'integuro abana bagakugwa mu ibarabara bagashirwa mu bigo
ibiharuro duhabwa n'urunani FNADEB yerekana ko mu Burundi bwose harugwa abana mu ibarabara bari munsi y'imyaka 18 bashiki ibihumbi indwi igisagara cya Bujumbura cyonyine kirimo abarenga ibihumbi bitanu igisagara cya Ngozi kikaza ubugira kabiri Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
aho mu Burundi kandi hari abaturage batandukanye bavuga ko hari ibibazo bibugarije byari bikwiriye gukorerwa ubuvugizi no gushakirwa umuti n'abadepite ariko bavuga ko babaheruka babatora bakurikiranira hafi bera muri icyo gihugu nabo bemeza ko abadepite badakora neza ibyo batorewe bakanatinya kuvugira abaturage kubera amashyaka barimo Thierry Ndayishimiye
Kinga mateka tubatwa batoye kugira ngo batuvugire ni tubatwize ko batuvugira ariko turarindirizwe ijyabo tukaribwo.
Abamwe mu banyagihugu bo hijya no mu gihugu cy'u Burundi bagaba ku bivu bya America bavuga ko n'umuze banyagihugu bitoreye baziheruka bazitora gusa.
Abashinga mateka yo tubatoye mbege no arasubira kugarukira. Oya na mushinga mateka no mutora asubira kugarukira. Asubira kugaruka ayandi matora yegereje kugira ngo bamutore kandi.
Kubera ko tuba tubatoye bara abicho cyose cyo shobora kugira ngo giteze imbere umunyagihugu bagifike ko bavugire
basigura ku cizere bari babafitiye babatora catakaye kuko ibibazo baba bafise ku mitumba aho baba bataronka babibashikanira imbere
icizere ntacha dofise kubera iminsi bamaze batowe ni myinshi kiretse babasubiye ko nk'umukuru w'inama shinga amateka nyina akababwira ati mwebwe muri bukica abanyagihugu ko babatoreye tora tubatwize ko batuvugira ariko turarindirizwe ijyabo tukaribura
kudukurikirana bakabona ingorane dufise tukabasaba ibintu tubuze tudafise mu mitumbi wacu tubabona.
Muri abo banyagihugu twaganiriye harimo nabo mu gisagara ca Bujumbura nabo bemeza ko mu bibazo bibabangamiye bamaranye igihe abashinga amateka bari bakwiye kuba barabitoreye umuti. Ibyo nabyo harimo ikibazo c'amazi, umuyaga nkuba n'ibindi nk'uko babisigura.
None ko no mu muyaga nkuba tabo dufise amabarabara ubona hajanjaguritse aho umuntu aca nija guja mu mazi.
Uyu munyagihugu asaba ko imbere y'uko abashinga amateka bemeza amategeko boje babanza kwisunga ibyiyumviro by'abanyagihugu.
Cokorwa ubu nuko abashinga amateka botora amategeko bisunze ibyiyumviro bakuye mu banyagihugu. Ico cyo bafasha kugira abanyagihugu begerane no mu byiyumviro byabo.
Rimwe mu mashyirahamwe yigenga kurikiranira hafi bibera mu Burundi ryaganiriye n'Ijwi ry'Amerika rivuga ko abashinga amateka bari bakwiye kuba abambere mu kuraba no gutorera inyishu ibihanze abarundi. Nibigira Gerve nicegera turongoye ishyirahamwe ry'abarundi b'intungane.
Abashinga amateka bashobora gukora abantu ubambere aho bafite umenyi buhagije. Sekabiri kandi nuko umenyuko bafite guhara inyamukuru mu kwerekana ibitagendera neza kubera bafite uburenganzira bafite ahantu heza habereye ho gushikiriza ibitagenda bashobora kwikuramo kuvuga ntibabe gusa mwaza gutora baduza intoshi gusa.
Gervais Nibigira anavuga kandi ko abashinga amateka batinya kuvugira abanyagihugu kuko benshi baba bari mu kwaha kw'imigambwe bagatinya kuvuga ibitagenda kugira ntibatakaze ibibanza bahawe.
Umushinga amateka ntayumve neza yuko afite icyo kwishyura anyine ngo bamushyizeho kubera yashyize mu mugambwe niwo mfite ku rutonde anose ko batinya bavuga ati ngo bavuga ibitagenda kandi umugambwe mushobora guca kugirira nabi ariko usanga yatoye kwera yabonye ko mukuru w'umugambo canke mu nama y'umugambo babwiye ati nzotore itegeko ugasanga itegeko inameze neza.
Umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe aherutse gukebura barongoye ndetse no mu bisata bitandukanye abasaba kureka ingendo yo gutuma abandi igikorwa bashinzwe. Ibyo yise ko ari ingwara yateye mu bahagarariye abandi bigatuma ibintu byose
bitasanga rero mu bisata bitandukanye abantu nuko bize bakagira ama diplome wanashaka kamwakomeye ariko bafata ingendo yuko ibikorwa baza babituma abakonsultant cyo ni kibazo gikomeye. Abantu barize mugabo hageze ikorwa nyabikorwa pratique bakacyabikora ko basconsultant harimo akantu kameze nk'akagwara ari iyo mpamvu ibintu biteba.
Aya bajije abashinga amateka igituma bataja ku maradiyo ngo bashikirize ibitagenda neza bityo wabone ku muti w'ibibazo bitandukanye. Ndabirabe yagarutse kandi ku kibazo cy'abishinga kujya ibiturire ntibakorere igihugu.
Abashinga amateka izo ngeso twagiye tuvuga none ko mutajya no ku maradiyo mwebwe abashinga amateka kujya ngo ibintu byinshi ngo mubivuge kumbure byoshobora kugumura abarundi bamwe bamwe bakavuga ubutsimo bakakibuntu no gufungura gusa kumererwa neza no gukora imigambi y'ukwiba kurya za ruswa nimbara abantu badashaka kugira ngo bakore akazi bajejwe nimukinye kubahana natwe tuzoheza tubashyigikira.
Mwibwirizo wa shingiro ry'u Burundi rirerekana neza ibikorwa by'umushinga amateka ko mu byajejwe hazi imbere kuvugira umunyagihugu. Mu ngingo ya 155 rirerekana ko abashinga amateka badashobora gukurikiranwa canke ngo bafatwe bafungwe canke bacirwe urubanza kubera ibyo bavuze canke kubera ingene batoye mu irangurwa ry'amabanga yabo. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
ijwi rya Amerika ibajyane ku nkuru yacu nyamukuru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ingabo za ONU ziri mu butumwa mu icyo gihugu zatangaje ko zigiye gufatanya n'ingabo za Kongo mu kurinda umujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivu ya ruguru kugira ngo utegarurwa n'inyeshyamba za M23 byavugiwe mu kiganiro ubuyobozi ku mpande zombi bwagiranye n'abanyamakuru muri uwo mujyi umunyamakuru Ali Asanka Darius Igoma yabikurikiye.
Ibi bitangajwe mu gihe hasigaye ukwezi kumwe gusa kugira ngo izi ngabo za Loni zizwi nka MONUSCO zibe zatangiye kuva muri Congo. Gukurwa ku izi ngabo muri iki gihugu kimaze igihe mu bibazo by'umutekano muke byasabwe na Congo. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa gatanu mu mujyi wa Goma, abayobozi ba gisirikare ku ruhande rwa Loni na Congo batangaje ko biyemeje gukorana mu kurinda umujyi wa Goma n'undi muto wa Sake uri mu bilometero 27 ugana mu karere ka Masisi. Ni muri operasyon bise Springbox. General Miranda Filo uyobora ingabo za MONUSCO muri Congo yavuze ko ibi babikoze nyuma yuko imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 ikomeje kwegera umujyi wa Goma. Iyo mirwano imaze iminsi ibera mu duce twa Kibumba na Buhumba muri teritwari ya Nyiragongo no hafi y'umujyi muto wa Sake. Uyu musirikare mukuru avuga ko ubufatanye bwabo bugamije guca intege umuvuduko wa M23. Ibyo nashakaga kubwira abaturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru muri rusange no kubyumwihariko abigoma n'Isake nuko ntabwo twabasigana rimwe, turacyari kumwe hano hamwe n'ingabo za FARDC mu kurengera abaturage b'Igoma n'Isake. Aya makuru yakiriwe mu buryo butandukanye n'abatuye intara ya Kivu ya ruguru barimo abatuye umujyi wa Goma. Hari abatangajwe n'iki cyemezo gitangajwe hasigaye iminsi mike ngo amatora abe no gutaha kw'ingabo za Loni. Inosa Gasimba n'umusesenguzi w'ibibazo bya politike akomoka i Masisi ahakomeje kuvugwa imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta.
Ndabaza ni ukubera iki MONUSCO ifata icyo cyemezo mbere yuko ukwezi kumwe gushira kugira ngo batahe iwabo mu bihugu byabohereje hano iwacu bakagira impuhwe z'umujyi wa Goma bataragize impuhwe z'abari abaturage bahunze iwabo bari hano mu nkambi bari kwicwa n'inzara bari kwicwa n'uburwayi bari kubura ibiryo bamaze yo kurya bakaba bari mu mahema abazungu bari kubari kutembera mu modoka nziza bagahembwa neza bakarya neza abaturage bo baje kuvuga ngo bashakire umutekano bakaba bari guhangayika hano mu nkambi zungurutse Goma.
Johnson Ishara umwe mu bahagarariye amashyirahamwe arwanira impinduka we asanga izi ngabo zidafite intwaro zishobora kurwanya M23. Ikibazo MONUSCO yagombaga kudusubizaho ni ukumenya niba imaze kubona intwaro zihagije kuko ubushinjacyaha yavuze ko M23 ifite intwaro nyinshi kuyiri. Mugenzi we Inosa Gasimba we asanga ubu hari uburyo MONUSCO yahisemo bwo kurangaza abanyekongo. Avuga ko MONUSCO idashobora gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa isigaje. Yongeye ko gutaha kw'izi ngabo za MONUSCO aricyo cyangombwa muri iki gihe.
Perezida wacu Felix Tshisekedi yabahaye ultimatum yagiye kuri Nations Unies muri discours ya nyuma abwira ati mutahe wanyu imyaka 20 muri kuzunguruka iwacu nshimbura mukoro nimuhaguruke mutahe twe twenyine tuzifata umutekano wacu. MONUSCO ntacyo yatwigisha ahubwo mbwira ari abazalendo bakenyere bifashije cyane kugira ngo bari gukundwa mu mutekano ari umugi wa Goma noneho tubereke yuko ntacyo MONUSCO imaze.
Ku ruhande rwa leta nabwo uyu mwanzuro bawubona kimwe n'abaturage. Colonel Guillaume Ngike umuvugizi w'ingabo za leta n'uwa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru yabyakiriye neza. Colonel Guillaume Ngike yavuze ko ingabo za MONUSCO hari umufatanyabikorwa ukomeye w'ingabo za leta ya Congo. Arasaba ko abaturage bashyigikira ubufatanye. Ni ku bushake bwa MONUSCO bwo kugufasha mu kurwana mu buryo bwo kurinda Goma n'Isake mu gihe cyose uyu mujyi naho navuze mbere ushobora guterwa n'umwanzi. MONUSCO n'umufatanyabikorwa wacu mu gihe cyose ntabwo twamusuzugura kuko twongeye gukorana ibeni. Munara ya Kivu ya Ruguru no mu muji wa Goma hashizije hategurwa imyigaragambyo yamagana ingabo za Loni igasaba ko izi ngabo ziva mu gihugu. Tubibutse ko mu 2012 inyeshamba za M23 zafashe umuji wa Goma ziza kuvamo mu bwumvikane. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha umuvugizi wa M23 ariko ntitwashobora kumubona kuri telefoni ye igendanwa. Kugeza ubu akigaragaza ko izi nyeshamba ziteguye gufata umuji wa Goma. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Amashyirahamwe yita ku mpunzi muri Uganda aravuga ko hangayikishijwe n'uko imfashanyo zikomeje kugabanuka bimeze uko mu gihe ivuga yuko ibiribwa nabyo bishobora gushira niba nta gikozwe. Ignatius Baizi byifashe bite?
Bitandukanye na mbere, iyo uzenguruka muri iyi nkambi ya Nativare ubona imirima mike y'ibiribwa bihinzwe n'impunzi. Ahubwo ikigaragara ni ukwiyongera kw'amazu y'abakomeje kugana inkambi. Amasambu yaragenewe guhingwa buhoro buhoro agenda ahinduka amazu. Irizamuka ry'umubare w'impunzi byatewe n'umutekano muke ukomeje kwibasira karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ibihugu by'ibituranyi birimo Congo na Sudani, Burundi na Sudani y'Epfo. Aha nishujwa, hano ni mu kigo cyakiri impunzi nshya mbere yo kwinjizwa mu nkambi. Bamara iminsi n'icyaha kandi bahabwa amafunguro ya buri munsi. Nasanze bahabwa ifunguro rya saa sita. Iri gabanuka ry'inkunga yo gufasha impunzi byatumye umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi WFP nawo ugabanya ibyo watangaga kugeza kuri 30%, bihwanye n'ibiro bitandatu by'ibigori na bitandatu by'ibishyimbo ku mpunzi zimwe na zimwe. Bwana Santo Asimwe ukuri iryo shyirahamwe muri Nativare avuga ko n'ibyo bikeya nabyo bishobora kubura mu mezi atatu ari imbere.
We are talking about 78 to 79 US million dollars by 20.
Turimo kuvuga hafi imiliyoni 78 kugeza kuri 79 z'amadolari y'Amanyamerika kuba yabonetse kugeza mu kwezi kwa kabiri 2024. Icyo gihe kiramutse kigeze tutarabona ayo mafaranga, hazaba havugwa indi nkuru, inkuru yo kwiheba na makuba, kandi ari nayo nkuru impunzi zihunga. Ntidushaka ko ibyo bibabaho bari hano muri Uganda. Uko ibintu bihagaraye ubu ngubu, impunzi zibayeho zitabayeho. Ariko impunzi ziravuga iki kuri iki kibazo? Biragaragara ko ibyo zifata rwose ari bike cyane ku buryo bitatunga umuntu kumara ukwezi kose. Naganiriye na bamwe muri bo.
Impunzi iyo ziba zikagera ziba zigowe kandi babara batishoboye, nta rutoki bafise, nta kawa bafise basoromamwo. Igihe nk'umuryango utabara imbabare wakura amaboko impunzi, nta kabuza zimwe zapfa izindi zakwiba.
Kuba pamu itagifise ubushobozi bwo kugaburira impunzi si gitangaza, kuko impunzi ziragwirirana kumwanya kumwanya kandi ntambara ni nyinshi ku isi yose.
Bwana Santo akomeza avuga ko impunzi zimwe zakuye burundu kubera icyo wakaba zitunze, ariko izo ni impunzi zimeze zite?
And I think we are talking about 5%. We first assessed.
Ati izo ni impunzi zigera kuri 5%. Twabanje gusuzuma dukoresheje amakuru yakusanyijwe ku muntu ku giti cye kugira ngo tumenye imiterere yabo itandukanye, bidufashe kumenya abamerewe nabi cyane kuruta abandi n'abadakwiriye ubufasha. Binyuze mu bukangurambaga, abakuwe ku buryo bamaze gusobanukirwa ko ibyo bakuweho bifasha abandi batameze neza kandi ko barimo gufasha kurokora ubuzima. Mu by'ukuri bamwe muri bo bumva ko nabo babaye abaterankunga. Ubufasha bwacu buyoborwa n'ibintu bibiri ari byo gutanga ibiboneka kandi dushoboye nubwo tuba tuzi ko bidahagije. Impunzi imwe zatangiye gushakisha ubundi buryo zabaho mu gihe ibyo zisigaye zigenerwa bitakizitunga, nk'iyo muri Congo ikora ibintu by'imyuga.
Njyewe nkora ibikomo nkabikata mu mahembe, akora n'utunigi n'amaherena, byose mbikora mu mahembe. Naje kwigira inama yo gutangira gushaka utuntu nakora kugira ngo nshobore kubaho, kuko aya maherena nyashyira ahantu abakobwa n'abagore bakunda utuntu turi natural baragura kambara
no Ufaransa birateganya inama i Geneva mu Swisse mu kwezi kwa 12 y'umwaka kugira ngo basabe isi kwihutira gutabara mu gutanga ubufasha bukenewe kubeshaho izi mpunzi zibarirwa mu miliyoni 1,500,000 mbere yuko isibona ikindi cyago cy'abantu Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda.
Nshuti mwarimu duteza amatwi amakuru twabagezagaho naha tuyasoreje mukomeza kugira umugoroba mwiza na weekend nziza kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.